Irini Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2018 kuri mikro ni kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Ndikubwira narahabaye nta buzima buri hariya mu Rwanda. Habutabira kigira ubutabera bwo mu Rwanda rwagiye mu kwaha kwa FPR gira ngo abagiye bafungwa abanyapolitiki byanarabivuze Victoria yabivuze nange narabivuze
uwo numunye politika atavuga rumwe na leta y'u Rwanda Maitre Ntaganda Bernard avuga ku kibazo cy'abafungwa bya politike mu Rwanda
ifungwa n'abagororwa mu rwego rw'igihugu rushinzwe ifungwa n'abagororwa navuga ko bafashwe uburyo buteganyijwe n'amategeko bahabwa imiti ku barwayi bagahabwa ibiribwa.
Uyo nawe ni Sengabo Hirari, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe abanyororo, wemeza ko ibyo Ntaganda avuga atakuri kuri mwo. Tubafitiye n'andi makuru ku Burundi bwategetswe na Sentare Nkuru y'Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko, kuri indishyi y'akababaro ingana n'ibihumbi 200 z'amadolari y'Abanyamerika, ni ayarenga miliyoni 50 y'ico gihugu, hamwe n'ihuriro mpuzamakungu ry'ugwaruka ku bijanye n'amahoro muri Afrika, rwatangujwe ejo ku munsi wa kabiri mu Burundi. Yamara reka dutangure ku makuru avuga ijya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys, tubwire makuru dufitiye.
Maramutse Fidele, tuyahere aha muri Leta Zunze za Amerika. Igihugu cha Leta Zunze za Amerika cavuye mu kanama ka unikajejwa gateka ka muntu mu kuvuga ko iyo nama ifise aho ihengamiye muri politike na cane cane ku kibazo cha Israeli. Niki hali ambasaderi wa Amerika muri ONU yavuze ati: "Tufashe iyi ntambuko kuko ivyo twemera bitatwemerera kuba mu murwi w'uburyarya kandi wikunda ugakoresha uburyarya kugateka kazi na muntu." Hali yagiriza ku kanama ko kamye kanka Israeli urunuka kandi gashyigikiye ibihugu bihotera ubuzima bwa kiremwa muntu nka Venezuela, Cuba, Ubushinwa na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo bisanzwe biri muri ako kanama nyine. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres arashima ko iyo nama yakoze ibishimwa mu guharanira agateka ka muntu kandi agasaba Leta Zunze za Amerika kwisubira ko bagaguma muri uwo murwi. Iyo ngingo rero ije mu gihe Leta Zunze za Amerika ziriko ziranebagurwa mu makungu n'amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka ka muntu ku ngingo ya Leta ya Amerika imaze gutandukanya abana barenga ibihumbi 200 ku babyeyi babo ni ku rubibe rwo mu bumanuko bwa Leta Zunze za Amerika. Ababyeyi binjira mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Abayoboye impande zitana mu mitwe mu gihugu cya Sudani yo mu bumanuko barabonana amaso mu yandi kuri uyu munsi wa gatatu buzaba bubaye ubwa mbere mu kiringo kiri hafi y'imyaka 2. Ni mu gihe hari utwigoro two kurangiza intambara imaze imyaka 5 muri ico gihugu. Ayo makuru yatangajwe na Leta y'igihugu cya Ethiopia ejo ku munsi wa kabiri. Byari byitezwe ko perezida wa Sudani yo mu bumanuko Salva Kiir n'uwo badacana uwaka Riek Machar bashika kumurwa mukuru wa Ethiopia Addis Ababa eje ku munsi wa kabiri kumuhingamo. Mu ndwi iheze impande zose niho zatumirwa n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia ngo bahure. Ibiganiro amaso mu yandi byohagarikirwa n'ishyirahamwe ryo gufashanya ry'ibihugu byo mu karere ko mu buseruko bwa Afrika IGADE. Iryo shyirahamwe ryarahagarikiye ibiganiro bitari bike by'amahoro ataco byashitse ko imbere yaho. Tukiri muri Afrika, igihugu cya Mali cyavuze cyo ku munsi wa kabiri ko bamwe mu basirikare bacu bagize uruhara rukomeye mu bwicanyi inyuma yaho hagaragariye imva zahambwemwo abantu benshi mu ntara yo hagati mu gihugu yamamwo gutana mu mitwe hagati y'abajejwe umutekano hamwe n'intagondwa z'abayisilamu. Itangazo ryashikirijwe n'ubushirangangi bwo kwivuna abansi muri Mali ryakurikiwe n'amakuru yashikirijwe n'ibimenyesha makuru avuga ko ibiziga 25 byatowe mu kinogo kimwe inyuma ya abasirikare bakurikiranye intagondwa z'abayisilamu mu ntara yo hagati muri Mali. Amashirahamwe aharanira agate ya kamuntu yagiriza abasirikare ba Mali ubwicanyi ndengera butungane kunyuruza abantu kuboreza igufa abantu no guhagarika abikekwa kuba bashigikiye imihari y'intagondwa za kiyisilamu. Ushinwa butangaza ko ingingo yafashwe na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika iyo kongereza amatagisi ku bidandazwa by'Ushinwa byinjira muri Amerika ari iterabwoba kandi rikabije kandi ko buzokwihora. Ushinwa bwavuze ejo ku munsi wa kabiri mu gihe bwabivuze ejo ku munsi wa kabiri mu gihe Trump atekanya gushiraho ayandi matagisi ku bidandazwa by'Ushinwa bifite agaciro k'imiliyaridi amajanabiri z'amadolari mu gihe Ushinwa bwo kwankango guhindura inyifato. Trump yaramaze guteka kongereza amatagisi ibice 25 kwijana ku bidandazwa by'Ushinwa bifite agaciro k'imiliyaridi 50 z'amadolari. Ibyo bihano bitekanijwe gutangura gushirwa mu ngiro mu kwezi kuza kandi Ushinwa bushobora nabwo kwihora mu gufata ingingo nkizo kuri Amerika. Leta Zunze za Amerika zamye zagiriza Ushinwa ko buyiba amabanga ya giteknolojia. Ushinwa nabwo bwamye buhakana ubwo busuma nabwo bukagiriza Amerika guca kubiri n'ivyo ivyo bihugu bibiri byumvikanye ko. Uyu munsi n'umunsi ugira indwi w'inkino zo mu ntango z'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kiriko kirabera mu gihugu cy'u Burusiya. Mu nkino z'uno munsi wa gatatu igihugu cya Portugal gihura na Maroc, irigwe gihure na Arabia Saudite mu gihe Irani nayo ihura na Espagne. Mu bihugu byaserukiye umugabane wa Afrika, Senegal nico gihugu cya mbere cya Afrika kimaze kubyifatamo neza muri izi nkino za mbere. Cyatsinze Polonye bitsindo 2-1 mu rukino rwabaye ejo ku munsi wa kabiri.
Urakoze Aloys ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Amunye politiki atavuganwe na Leta y'u Rwanda, Maitre Bernard Ntaganda avuga ko abafungizi ba politiki bafashwe nabi rwego rw'igihugu rujejwe amabohero rwo gwemeza ko abapfunzwe bose bafatwa cyo kimwe. Mumenyesha amakuru wacu Asumta Kaboyi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Maitre Bernard Ntaganda uvuga ko hagaragaye ishyaka rya PES mbere kuri ritemewe mu Rwanda atangaza ko yatangiye ibikorwa byo kuvugira abanyapolitiki bafunzwe. Maitre Ntaganda atangaza ko kuva tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu kuzageza tariki ya 24 z'uku kwezi buri munsi ari ibikorwa bagenda bakora bigamije gushyigikira abo Maitre Ntaganda yita imfungwa za politiki. Mu itangazo yashyize hanze, Ntaganda agaragaza ibikorwa binyuranye bazakora birimo icyo guhamagarira abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga kuzirikana kuri izi fungwa bazifasha mu buryo bwari bwo bwose. Maitre Ntaganda avuga ko bateganije ibiganiro mbwirwaruhame bizabera mu Rwanda no mu mahanga baganira n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ndetse no gusura izi mfungwa. Ntaganda uvuga ko ayoboye ishyaka rya PES mbera kuri atangaza ko azasaba imiryango mpuzamahanga n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubudage, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa gushyira igitsure kuri Leta y'u Rwanda bayisaba gufungura izi mfungwa. Ntaganda avuga ko ibyo asaba abizi neza kuko nawe ubwo yigeze gufungwa akabasobanura ibyazi.
Njye bikubwira narahabaye nta buzima buri hariya mu Rwanda, nta butabera tugira. Ubutabera bwo mu Rwanda rwagiye mu kwaha kwa FPR gira ngo abagiye bafungwa abanyapolitike, Diane arabivuze, Victor yabivuze, nanjye narabivuze ko icyabafunze kuki se abo bantu bose bahamwa n'icyaha kimwe, kuvutsa umudendezo w'igihugu, kuzana amacakubiri, kwamamaza ibihuha, gukoresha imyigaragambyo itemewe. Kuki abantu bose iyo bafunzwe, abanyapolitiki bafunzwe, baba bazira icyo cyaha?
Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwemeza ko ibyo Ntaganda avuga nta kuri kurimo. Umuvugizi w'uru rwego Sengabo Hirari yabwira Ijwi rya Amerika ko Maitre Ntaganda avuga abagamije kongera kumvikana mu bitangazamakuru. Uyu muvugizi w'uru rwego yatangaje ko mu Rwanda imfungwa zose zihabwa uburenganzira kandi ko nta n'umwe uhohoterwa.
Imfungwa n'abagororwa mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa navuga ko bafashwe uburyo buteganyijwe n'amategeko bahabwa imiti ku barwayi bagahabwa ibiribwa bagahabwa aho kuryama haboneye bagahabwa imyambaro ndetse bagashikirizwa ubutabera aho bikenewe n'ibindi byose bateganyizwa n'amategeko birimo nko gusurwa kandi ntabwo turobanura imfungwa mu rwego rwa kuba ari abanyapolitiki cyangwa batari abanyapolitiki njye numva bene ibyo abantu baba badakwiye kubitega amatwi cyane ko nawe ubwe arazwi ko ari umuntu wigeze gukurikiranwa n'ubutabera ndetse aranafungwa njye bene nk'ibyo numva abantu badakwiye kubitega amatwi ahubwo abashidikanye uko aba imfungwa n'abagororwa babayeho baza bakabasura kuko kuri gereza barasura bakabonana n'abantu babo bafunzwe
Naganda atangaza urutonde rurerure yifuza kuzasura we nabo bavuga ko bafatanije harimo kwisunga abarwandashyaka ba PES imbera kuri babiri igice Ntaganda bereye umuyobozi haza kandi Madame Ingabire Victoire wa FDU Inkingi bwana Mushahidi Deo wa PDP Imanzi Jean Rwigara na Kizito Mihigo Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Kwanyaburunga
Kwanyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwanyaburunga kihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwanyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Mu Burundi naho ejo kwa kabiri hatangujwe ihuriro mpuzamakungu ry'ugwaruka ku bijyanye n'amahoro muri Afrika ibindi turabishikirizwa na mugenzi wacu Raymond Zimana
Nkuko waserukiye umuyobozi ajejwe numbero y'iterambere rama muri Afrika bijikirije ibihugu byinshi biracari mu matati no mu ngorane Voto Brandon Miguel yemeje ko iby'umutekano byasubiye inyuma mu bihugu 92 ku isi mu mwaka wa 2017 mu gihe iby'umutekano n'amahoro byiyongereye mu bihugu 71 muri uwo mwaka kubw'uwo muyobozi n'iterambere rishoboka mu gihugu atamahoro ahari aha yemeza ko biharuro by'ugwaruka rufatwa n'ingaruka z'intambara amatati n'indyane biteye ubwoba abantu barenga imiliyaridi zibiri n'ibice indwi baba mu bihugu biri mu matati no mu ndyane muri abo benshi n'abatarenze imyaka 30 kandi abantu bangana n'imiliyoni 65 ku isi barataye izabo muri abo abarenga igice cyabo bafite imyaka itarenga 18 mu bibazo amatati n'indyane ugwaruka rushobora kuba abafasha abandi cyangwa abahitanwa n'izo ndyane bashobora kuba abakingira abandi cyangwa bakaba abicanyi nayo kubona ibitigiri by'ugwaruka rutagira akazi biguma byiyongera ku isi no muri Afrika biri mu bituma ugwaruka ruhendwa rukanakoreshwa na bamwe mu bashaka gushika ku nyungu zabo cyane cyane abanyepolitiki bigatuma rugira uruhara mu matati indyane n'intambara ziboneka mu bihugu urugero rw'ugwaruka rutagira akazi ruguma rwiyongera aho kugabanuka ku isi ruri mu bituma ugwaruka rukoreshwa mu matati ya politike no mu guhungabanya amahoro mu bihugu bitandukanye abantu bagize Afurika bariyongeye bikomeye mu myaka iniheze muri abo abarenga ibice 50% ntibarenze imyaka 25 muri bimwe mu bihugu bigize Afurika mu gihe abanyepolitiki badoma ku rutoke mu bakoresha ugwaruka Gabriel Banza witonda arongoye umugambwe ya PDR urunani rw'amahoro n'iterambere yari yitavye muri iryo huriro ntakana ugwaruka rukoreshwa na bamwe mu banyepolitiki akemeza ariko ko ugwaruka rukwiye kumenya gutandukanya icyatsi n'ururo rugashira ingufu kubiteza imbere kazoza kago
babazwa n'ingenzi usanga hari abantu bihugu bimwe bibishyira kure ugwaruka cyane cyane mu nzego zifata cyangwa haragwa mbere rw'ugwaruka bitegeza kwigwana ko mu bibazo byago kuko twamaze kubona neza ko abanyepolitike benshi cyangwa abantu benshi bakoresha ugwaruka kugira bashikire inyungu zabo ariko amaze gushaka abatangira bagaca bwibagiye kandi konferensi yatweretse neza ko abantu bose ibyo barundi batabishyira ko badakoresha igiki ugwaruka kandi cyo kimara ugwaruka bifite ingufu zo gushobora kwibakira igihugu ntabwo twagice duterereye birasigaye inyuma ugwaruka bwo kumenya neza ko ikintu cyose bokora kugira ngo bononere igihugu bihagarare cyo dukwiye kujya hamwe twagira inguvu umuntu mbere yo kubaka igihugu ivyo rero mu kubigwanira yaba mu bikorwa bitandukanye bacu mu kwirinda ibyo byose abantu bozo bakoresha babahendesha cyangwa turiya kugira ngo bononere kadoza kabo
mwishira hamwe nyafrika cyo guharuka maranira amajambere ajape bubanegura mareta adafasha amashira hamwe yo guharuka Erike Sengimana arongoye Ajap asaba guharuka kumenya kuja hamwe no gushinga ubuzi bushobora gutuma batera imbere bagateza imbere n'ibihugu byabo
gafasha kugira ngo abwaruka rushobore kwihangira imirimo go nyene byoroshe bakarufasha gukreya ama entreprise atandukanye hanyuma bakirinda kamwana wa mama bijejwe gutanga nk'amasoko kugira ngo bashobore kugwaruka ku ama entreprise ya bashobore gukura kuberako keshi na keshi usanga abantu bamaro nk'amasoko ari babandi ugasanga wewe wagize wa kreya ina entreprise ntizofirose isoko ivyo rero bigacha bituma iyo entreprise tatera imbere ahubwo ziteye imbere ziguma rizazindi nyene zitagwira kugwaruka nuko siritoko bize bo shiramo ngira ivyo bize bakaja hamwe kuberako umutwe umwe ntiwigira inama abatize nabo nabo nyene bakaja hamwe bakalima abandi bagakora imyuga kuko nta muntu numwe adashora kugira ishakora mu Burundi umuntu yihangira umurimo ashore kwikorera ibikorwa by'iterambere
iryo huriro ryatanguje kuri uyu wa kabiri rizorangira ku munsi wa gatatu gitabwe n'ugwaruka ruva mu bihugu 15 byo muri Afrika rikaba harivise ikivugo ugwaruka amahoro n'iterambere Votu Brandon Miguel akaba yemeje ko gushinga mareta yisunga amategeko muri Afrika guteza imbere ibijanye no kubahiriza gatika ka muntu no kugabanya ibigwanisho bitunzwe n'abatabifitiye uruhusha aribyo bizotuma amahoro atsimbatara mu bihugu bigize Afrika Ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 56.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Mwana nyakumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uburundi bwategetswe na Sentare Nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kuriha indishyi y'akababaro ingana n'ibihumbi 200 by'amadolari y'Abanyamerika na yarenga miliyoni 50 y'icyo gihugu. Ni nyuma yo gutsindwa mu rubanza rwasomwe ejo ku munsi wa kabiri Burundi bwari bwafashe ikamyo zitandatu zibidandazwa by'abanyarwanda n'abaganda mu mwaka w'2016 Sentare yavuze ko icyo gihugu cyahonyanze amategeko agenga umuryango wa Afrika yo mu buseruko mu gufata ivyo bidandazwa umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru niwe yakurikiranye iyi nkuru
Igihe imodoka z'amakamyo zitandatu zuzuye amatoni arenga 80 y'ibidandazwa by'ibifungurwa zafatwa n'igipolisi cy'u Burundi hari mu kwezi kwindwi umwaka w'ibihumbi 2016 zafatwe mu ntara ya Ngozi ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ku Kanyaru ibyo bifungurwa byabigizwe n'imyumbati ibiharage hamwe n'ibigori abadandaza bagizwe n'abarundi abanyarwanda n'abaganda bavuga ko bari babikuye muri Tanzania babitwaje kubidandaza mu gihugu cy'u Buganda Sentare Nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bituye kugira ngo basubizwe utwabo yasomye urubanza kuri uyu wa kabiri Iyo senari yatangaje ko amategeko y'uwo muryango atanga uburenganzira bwo kwishyira no kwizana kw'abantu n'ibintu yahonyanzwe na Leta y'u Burundi mu gufata iyo ngingo Maitre Dieudonné Bashirayishize umwe mu baburanira abadandaza arashima iyo ngingo
niho iyo sentare yemeza ko ingingo yafashwe na Leta y'u Burundi yo kwihagira ibidandazwa by'abo bantu iteye kubiri n'amasezerano ashiraho umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku Burundi bwateye ko igikumu igatera kubiri kandi n'amasezerano ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko byateye igikumu muri 2009 irekurira ihanahanwa ry'ibidandazwa reka mbere n'urujagu n'uruza rw'abantu muri ibihugu bya Afrika y'ubuseruko n'ingingo rero ihambaye yibutsa u Burundi ko akanya bukiri muri uwo muryango utegerezwa kubahiriza amasezerano bwateye ko igikumu
ku ruhande rwa leta y'u Burundi uyiburanira Maître Nestor Kayobera siho yari yamaraho urubanza rwaburanishwa mu mwaka uheze yari yavuze ko ibyo bifungurwa byafashwe kuko byari bigiye kugaburira umwansi mu gihugu cy'u Rwanda Kayobera yemeje ko arico gituma byaciye bihabwa ubushikiranganje bwo gufatana mu nda nabwo bo bigaburira abakene
ibyari birimo nk'uko bigezama bigenda ubushikiranganje bujejwe agateka zina muntu karabihaye abanyagihugu bashonje ibifungwa byose bifashwe bibigori ibimyumbati ibiharage nibindi basigaye bajana nibindi namafaranga basigaye batwara ko cyane uravye iyo byari bigiye utaramenya byo kuri uwo byari bigiye kugaburira
sentare kandi byategetse ko leta y'u Burundi iri habo badandaza indishi y'akababaro ingana n'ibihumbi 200 by'amadolari ya Amerika nayo renga miliyoni 50 mu mafaranga y'amarundi Ben bidandazwa babona ko ayo mahera ari make baravye ivyo bahomvye bavuga ko bashobora kunguruza urubanza
tuzogwiga hanyuma turabe yuko umuntu yogenda mu rwego rw'uyungururizo canke nuko ibintu bimaze kuja ku murongo Burundi yoshobora kwitwarira leta kubera ico gihombo yateje tukabona rero yuko abarundi bama barenganywa mu miseze twarumvise abantu bari bashoye ivyamwe mu yinga birafatwa twarumvise abantu benshi miduga yabo bavuga ngo yafashwe kuko yatwaye ibidandazwa hana hariya bamenye ko umuntu arenganijwe afise ahandi hantu yo kwitura mu gihe arenganijwe na leta n'ikintu rero twibaza yuko gikomeye ishobora gutuma leta y'u Burundi bitangura kwiyumvira imbere yuko ifata ingingo nka bene izo zitandukanye n'amategeko
ico gihe byo bidandazwa byafatwa u Burundi bwa bwafashe ingingo kwa tabiri bwa bizosubira kujabuka imbibe bija hanze ni naho imipaka yacisa niyugaje hagati y'u Burundi n'u Rwanda ibyatumye abadandaza ku mpande zose bavuga ko bahahombera mbere n'ubu ibintu bikaba bitaradadanuka cyeklave ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga kuzaranze Amerika muri kazi no mu gihe tugezemo twateguriwe kandi dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirin
Mwaramutse ejo bundi ku cyumweru gishize wari umunsi mukuru w'ababyeyi b'abagabo ba papa Father's Day Fête des Pères tugiye kurebera hamwe muri macye cyane amavu n'amavuko y'uyu murage Ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1910 hari ku cyumweru nibwo umunsi mukuru wa papa wijihijwe bwa mbere na mbere muri leta zunze ubumwe za Amerika wabereye mu mujyi wa Spokane muri leta ya Washington mu burasirazuba bw'igihugu waturutse ku mutegarugori witwa Sonora Dad wabayeho kuva mu 1882 kugera mu 1978 yitabye imana rero afite imyaka 96 y'amavuko Madame Sonora Dad yaratuye Spokane yamaze iminsi azenguruka mu banyamadini yose yo muri uwo mujyi abasaba ko ku cyumweru tariki ya 19 y'ukwezi kwa gatandatu 1910 bakora misa n'ibiterane bidasanzwe byo gushima no gushimira ababyeyi b'abagabo barabikoze koko icyo gikorwa cyaramenyekanye cyane maze kibera urugero rw'agatangaza indi miji yo muri leta zunze ubumwe za Amerika buhoro buhoro uko imyaka yagiye ishira n'indi itaha ni ku munsi mukuru w'ababyeyi b'abagabo wagiye ukwira igihugu cyose mu 1966 Perezida Lyndon Johnson yashyize umukono ku iteka rishyiraho Father's Day ku cyumweru cya gatatu cya buri kwezi kwa gatandatu iteka ariko ntiryari rihagije noneho hashize imyaka 6 mu 1972 Perezida Richard Nixon we ashyira umukono ku itegeko ryemejwe rero n'inteko ishinga amategeko rigira Father's Day umunsi w'ikiruhuko mu gihugu cyose kandi koko uguma kuri iriya tariki ya 19 y'ukwa gatandatu iri tegeko risaba abaturage bose ba leta zunze ubumwe za Amerika mu ruhame cyangwa ku giti cyabo kwereka ababyeyi b'abagabo urukundo n'ishimwe bakwiye Ijwi ry'Amerika umutegarugori Sonora Dad wabaye intandaro y'umunsi mukuru w'ababyeyi b'abagabo yabitewe na papa we bwite umutegarugori wabyaye Sonora yitabye Imana Sonora afite imyaka 16 y'amavuko uyu mubyeyi yitabye Imana ari mabyara umwana we wa gatandatu muri aba bana bose batandatu Sonora wari imfura niwe wenyine wari umukobwa papa wa Sonora ntiyigeze ashaka undi mugore yahisemo kwita ku bana be mu gasambu gato yari afite arabitangira ye Sonora yafatanije na se kurera basaza be batanu kugera agiye gushyingirwa ukuntu se yitaye ku bana be bikomeye byiyanditse mu bwonko bw'umukobwa we Sonora ku buryo budasubirwaho niho uyu mutegarugori yakuye igitekerezo ko aba papa nabo bakwiye kujya bashimirwa nk'uko byari bisanzweho kandi n'ubu bikiriho ku babyeyi b'abagore uko imyaka yagiye ishira indi taha umunsi mukuru w'ababyeyi b'abagabo warenze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugera no mu yandi mahanga muri iki gihe ibihugu birenga 75 byo ku isi yose byashyizeho kandi byizihiza umunsi mukuru w'ababyeyi b'abagabo Father's Day Fête de Père Chuti zacu ikiganiro Amerika na cyo umunsi nahagiye umurije mbashimiye ko mwagiteza amatwi mugira umunsi mwiza nari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Amerika yabashikize byimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mu mvizi ijambo ry'intanga marara yabashikize ibingabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Kamaramaka ku itegeko nshinga ry'u Burundi ntiyavuzweho rumwe yateye benshi gukeka ko president Pierre Nkurunziza ashobora kwiyongeza izindi manda ebyiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanenze iyi kamaramaka kubera kwitakozwe mu mucyo kubera gufunga ibitangazamakuru no gushyira ingufu ku baturage kugira ngo batore yego Pierre Nkurunziza yatowe bwa mbere mu 2005 n'Inteko Ishinga Amategeko yongeye gutorwa na rubanda mu 2010 mu 2015 yatangaje ko aziyamamariza indi manda ku buryo bunyuranyije n'amasezerano yarusha icyemezo cye cyateje amakimbirane n'ibibazo by'umutekano bikomeye n'ubu igihugu kitarabasha kwivanamo muri ibi bibazo harimo abashatse gukora kudeta imyivumbagatanyo y'abaturage ibikorwa bya guverinoma byo guhashya iyi myivumbagatanyo no guhunga kw'abantu benshi mu 2015 Nkurunziza yongeye gutorwa muri ibi bibazo byose mu kwezi kwa gatanu 2018 ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi ryakoresheje kamarampaka y'itegeko nshinga rishya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'andi mahanga batangaje impungenge ko gutoza itegeko nshinga rivuguruye bishobora kugaragara nk'aho ari uburyo bwo gukuraho umubare ntarengwa wa manda z'umukuru w'igihugu kugira ngo president Nkurunziza azongere yiyamamaze nyamara ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatandatu 2018 ubwe yitangarije ko atazitoza mu 2020 byatunguye benshi umuvugizi wa ministeri y'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Heather Nauert yasohoye itangazo rigira riti Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye neza icyemezo cya Perezida Nkurunziza gishimangira isezerano yagiriye Abarundi mu 2015 ko mu 2020 ibiringo bye bizaba birangiye icyemezo cye gishobora kuba intambwe ikomeye muri demokarasi y'u Burundi no kubera urugero rwiza abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere itangazo rirakomeza Riti Leta Zunze Ubumwe za Amerika isabye guverinoma y'u Burundi gufata ingamba zo guteza imbere imitegekere myiza kubaha uburenganzira bwa muntu gufungura urubuga rwa politiki no kubaha ubwisanzure bw'itangazamakuru izi ngamba ni ngombwa rwose kugira ngo ipiganwa mu matora yo mu 2020 rizabe mu bwisanzure no mu mucyo itangazo rirasoza rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gusezeranya Abarundi ubushake bwayo bwo gukomeza gufatanya nabo kugira ngo bagere ku mahoro n'iterambere birambye
ibyo byari ijambo ry'intanga marara ry'abashyize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.